d'une culture, ama kulumu kirundi.
Alice ndayizeye.
Kufuri vizeli wenu wanu wari muhinga bugivju manda wala mkijanchuti wako zina wa ikaze manu makuri kirundi tugia kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baranegura ko batangishwa amakori maremare ku bidandazwa bimwe bimwe, naho hariho abandi bavuga yuko atamakora avuna bariha. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura igituma ibikoresho fashanyigisho nk'ibitabu bikenye mu mashure kandi ku masoko biboneka ukuri kwamye. Ingenzi zigendera ikibanza kirimwo amazi y'amashuha kirahitwa kuruhwa muri komine Rugombo intara ya Cibitoke, barasaba ko ico kibanza cosubira gutunganywa gushasha kubwa kamaro gisanzwe kibafitiye. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko hari amakori bariha babona ko ari menshi ku bidandazwa bimwe bimwe, naho biruko hariho abandi bavuga ko atamurengera barihishwa. Ku mwaka uheze ubushikiranganje bujejwe ubudandaji muri ibyo bihugu byompi bwarumvikanye korohereza ihanahana ry'ibidandazwa bimwe bimwe. Egide Nahayo avuye ku mpaka w'u Burundi na Repubulika ikana demokrasi ya Kongo.
Bamwe muri abo badandaza ni nk'abakenyeze bakora urudandazwa rwabo hagati y'u Burundi n'igihugu kibanye cya Kongo baciye ku rubibe rwa Gatumba. Bamwe bavuga ko gushika ubu atamakora bavuna bakwa kuri urwo rubibe iyo bajyanye bimwe mu bidandazwa vyabaho muri Kongo. Uno mukenyezi acuruza amata yo mu macupa ya plastike.
Twatwara muri Kongo karonga ya makenya nyene tukagaruka dora tuzanira ngaha tukarangura.
Naho biruko hari abavuga ko kuri urwo rubibe nyene ku ruhande rw'u Burundi barishwa amafaranga babona ko ari menshi kuri bimwe mu bidandazwa babakuye mu gihugu kibanye cya Kongo.
Ni ukuri nibitworoheye vraiment. Baratugenda hariya ukazana ng'imikeke yumye ukaza kudandaza nawe kugira ngo irasuye abantu. Wizana hariya ushike hage muri bobere bakaca babifata. Bakaca babwira ngo ushire ku munzani muri he. Hariya muri Kongo ntibatwisuta amahera menshi.
Abadandaza babona ko amafaranga barihishwa kuri ibyo bidandazwa yogabanuka.
Leta yovuga ati bagiye abamama naho bakuri ibintu hariya by'ukugya bareke batse barinjiza bura barongira so y'abana ugasanga inyungu nayo kirose. Kandi
mu mpera z'umwaka uheze ubushikandi bujejwe ubudandaji mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu kibanye cya Kongo bwatiye umukono ku masezerano yo korohereza abadandaza ndenga mbibi bato bato umugambura w'ibidandazwa 66, ariko gushika ubu urutonde rw'ibyo bidandazwa rusana ho rutaramenyekana ku badandaza. Mu kiganiro cy'abagize urwego nshinga ntwaro rwa leta n'amenyesha makuru mu mpera z'indwi iheze, ubushikirange bw'u Burundi ujejwe ubudandaji bwavuze ko bugiye kwishikira ku bibanza bene ivyo kugira burabe ko koko urutonde rw'ibyo bidandazwa birabwa nayo masezerano rurahabona.
Ejide Nahayo urakoze. Ishiramwe ry'abakenyezi bahungutse mu Burundi Afrabu naryo riranegura ko hibonekeza ubudasa hagati y'abakenyezi n'abagabo bakora urudandazwa ndengambibe, kuko ryerekana ko abo bakenyezi bashobora gufatwa ukutari ku mukibano kandi bitaborohera kuronka ingurane kubwo kubura ingwati ibitandukanye n'abagabo. Ruserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe Godelieve Manirakiza agahamagarira abo bakenyezi gukorera hamwe n'abandi mu makoperative gutyo biborohere kuronka uburyo. Kurikira Godelieve Manirakiza.
Abakenyezi bakora urudandaza ndengambibe barahura n'ibibazo byinshi. Bwa mbere hoho abakenyezi bakora urudandaza ndengambibe tubita bato bato kubera n'abakenyezi bagenda bafise umutahe muto, ariko kandi n'abakenyezi babeshejeho imiryango babeshejeho banashaka n'ubutunzi bw'igihugu. Ivyigwa byagiye bikogwa birerekana ko abo bakenyezi bafise uruhara runini cyane. Rero abo bakora urudandaza ndengambibe barukora badaciye mu mategeko, abo nibo bafise ikibazo. Ni cyane cyane iyo bariko bajabuka imbibe badafise ibyangombwa binjiza ibidandazwa bidaciye mu mategeko yafashwe, ucawumva aho mako n'utwo yari yararose baca bamucamande. Abo bakenyezi mu minsi yahera barajabuka bakaja mu bindi bihugu bakamara y'iminsi, uwasanga hariho ingorane mu ngo abagabo ntibabatahura bavuga bati bagenda kuyerera, ariko ni kwa bari kuyerera babagiye kuronderera umuryango kuko ibyo bagarukana byo baronka baba bacuruje byari byo gufasha umuryango mugabo kubera ko bakora ibidaciye mu mategeko ucu usanga badakura uyu munsi araronka ejo bakabifata urumva nitwa yarafise cya tugenda nubwo atazokwigera yisununura bataciye mu nzira yo aguma mu ruhagarara no kugira ihimiriza kugira ngo baje hamwe kugira ngo boroherwe mu kujya gusaba ingurane ugiye gusaba ingurane urumwe bagusaba ingwati mugabo ugiye gusaba ingurane muri umugwi mwebwe nyene nimwe mubi ingwati urumva biratandukanye
bamwe mu bashinga mateka ntibatahura igituma ibikoresho fasha nyigisho nk'ibitabo bikenye mu mashure kandi ku masoko biboneka kuri kwamye ayo makenga bayashikirije umushikiranganje w'indero kuri uyu wa kabiri mu gihe yari mutumire mu nama nshinga mateka abo batowe n'abanyagihugu basaba ubwo bushikiranganje gukurikiranira hafi ico kibazo umushikiranganje François Havyarimana nta kandi yongorane ariko akavuga ko ubwo bushikiranganje buguma bugira amasuzuma nayo abafashwe bagahanwa Dieudonné Niyonzigami
Ibitabo bikoreshwa mu mashure mu Burundi bikorwa hanini n'ishiramwe rya leta rijeje kugwiza ibikoresho fasha nyigisho RPP ryashinzwe muri mukaka ryembi kimwe amajece na 183 naho iryo shiramwe ribikora haracibonekeza ubukene bwavyo gushika mu mashure ariko ku masoko bikibonekeza ari naho uyu mushinga mateka ashaka kumenya ico bivako
turavye ibitabo biriko biradandazwa ngaha ku masoko n'ibyo bitabo nyene bikorwa na RPP mugabo mu mashure ibitabo gakena mugabo giho ngaho muri ville hari ibitabo byinshi kandi yagiye gusoma inyuma baranika ko ngo ico gitabo ntikigurishwa cyo na cengira ikibazo kubera iki ibitabo biba mu mashure ariko ugiye kwisuka ugasanga ibitabo biruzuye
uyu we yunganira mugenzi we asaba ubushikiranganje bw'indero gukwikiranira hagufi abaca bagwiza ivyo bitabo kunyungu zabo
ndoze kuco umushinga mateka yaje kuvuga ukuntu ibitabo bibura mu mashure mugo kabisanga ku masoko byanditse ko yuko bitagurishwa lo ministere muri politike yayo ivuga yuko bitagurishwa aha ni mugaruke rero cyagisata kirabandi bya droit d'auteur n'uvuga yuko ari abantu baca bikika mu kiza kumbure bakabigwiza mu buryo bucanye buriya
ko umushikiranganje mu byajejwe harimo indero François Havyarimana mugihe yari umutumire mu nama nshinga mateka kuri uyu wa kabiri yishuye batowe n'abanyagihugu agira ati
muti ibitabo bidandazwa kandi ku mashuri bikenye tudashoboye guha ibitabo les écoles privées et les écoles publiques wosanga biriko biraja ku isoko nico gituma twamadushiko turagira inspection tukagira ibihano tukagira iki ibitabo ni kibazo bisaba kandi uburyo bwinshi nico gituma muri nzi reforme tugomba gukora twavuze tuti ego nibyo on reforme mais il faut penser aussi aux mesures d'accompagnement
François Havyarimana yamesheje kandi ko kugira ngo bahangane n'ubwo rudandazwa rw'ivyo bitabo ubushikiranganje bwafashe ingingo yuko ibitabo bibwirizwa gushikanwa mu buyobozi bujejwe ivy'indero mu makomine abayobozi bagaheza akabitora kubw'uyo mutegetsi ivyo bigatuma amasuzuma ku mashuri yoroha ubwo bushikiranganje bukaba bwama uko umwaka utashe buri amafaranga y'amarundi arenga umuriyaridi no gukoresha ivyo bikoresho fasha nyigisho
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije ikiganiro ku bakozi ba leta bakuru bakuru ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri uyu wa gatatu Evariste Ndayishimiye yabamagariye kuva vanura n'amacakubiri afatiye ku bwoko kandi ko bategerezwa kuja imbere yabo barongoye mu migambi y'iterambere anse ntanguvu
Munama yo kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politiki umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoranije abakozi bakuru bakuru ba leta mu isata by'ubuzima utandukanye Pastor Onesforo Manirakiza mu kiganiro yashikirije yerekanye ko kubisikanya mu burongozi ari urutonde rw'Imana kujya ko mu buzima bw'umuntu hari kuvuka gukura kugira akamaro hanyuma hakazwa gupfa yamenjeje izo ndongozi ko ugusubirizwa mu mabanga butahura ko bishobora kuba intango y'ubundi buzima bajanye n'ayandi mabanga aho yabahanuye kuvavanura n'ubwoba bw'ubutakaza ibyubahiro n'ubushobozi ukwiyumvira ko bari ntasubirizwa aho bari bari n'icyifuzo cyo kumara ibyo batanguye hamwe no gutinya ingaruka z'ibyo bakoze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu cigwa camaze amasaha anarenga yahaye impanuro abo bakozi bakuru bakuru ba leta ko babwirizwa kumenya ko abenegihugu atari imperekeza canke inama gucyo ko indongozi nziza yereka imigambi abijejwe igaheza ikabafasha mu kuyirangura kandi ishira imbere ineza y'urujyaro ruzokurikira yabashikirije ko indongozi nziza ari irangwa n'ukwerekana ubushobozi mu bikorwa hamwe no gukunda igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije kandi izo ndongozi ko zibwirizwa kumenya ko bidatangwa ahubwo birondegwa gutyo ko babwirizwa kwirinda bisumba ikivi mu gukoresha bibereye umwanya ibyo bajejwe kandi avuga ko mu bikorwa n'imirimo yabo babwirizwa kumenya ko amahoro n'iterambere ari ntasubirizwa gutyo aho ko bategerezwa kujabuka no kuvavanura n'umutima w'amacakubiri y'ubwoko yabibwe n'abakoroni arise ntanguvu igitega radio indundu culture
Anse ntanguvu urakoze ingenzi zigendera ikibanza kirimwo amazi y'amashuha kirahitwa ku ruha muri komine Rugombo y'intara cy'ibitoke barasaba ko ico kibanza cosubira gutunganywa gushasha kubwa kamaro kibafitiye ubico kibanza biboneka ko kiriko kirasiba kuvaho umpaka ugiyura jurugarigwa ingenzi zikagabanuka komine Rugombo nayo nyene iremeza ko intererano y'ico kibanza mu butunzi bwayo yagabanutse Norice Nduwimana yaragende ico kibanza
Imyaka iri kwirababa 10 ingenzi zitanguye kugabanuka muri ico kibanza kuvaho umupaka wa ruha ugiye urajurugarigwa bitumwe n'umwumvikano muke hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu 2015 munyuma ugasubira kugagwa kubera ikiza cy'umugera w'ingwara ya coronavirus mu 2020 inzira yashika muri ico kibanza huyaramezemwe ibyatsi nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri ugusukura no gukora ico kibanza nabyo byaragabanutse nk'uko twabyiboneye igikomeye muri ico gice ubu ni imirimo itandukanye kandi natotahaye mu ngenzi sigaye ziboneka hagwiriye mwiziva mu ntara ya Cibitoke n'iziva mu gisagara ca Bujumbura ariko izo zigwira mu minsi soze 7 uko biri kose abagendera ico kibanza barivuga kamaro k'amashuha Genevieve komeza gusenga umwe mu twahasanze ahitamo kugenda avumya ayo mazi
sanzwe ndayazi guhera nkiri mu nzanzanye nakabido nani hagaya ndayatwaye kugirango zenda yifashisha mu byo bambiye yuko akinga nabo tubarumvise najine baza bambira ati tumumpa nagakombe ariko nanje numve ku mashuha
ibyo bituma we nabagenzi basaba ko iby'utunganywa gico kibanza byose birabigafatwa mu minwe n'inzego z'igihugu inosa na hayo ari mu ngenzi zija ku mashuha ziva mu gisagara ca Bujumbura
notera kama n'igihugu ahantu ohubaka bakahagira neza abantu baza baraza no baza barashobora no kuza barinjiriza igihugu ukama notera bari kwaranyumviriza agatera n'igihugu
mu mwaka wa 2024 ariko inyuma y'inama yakoranije abakorera mu gisata ca bamukira rugendo yabereye mu ntara ya Gitega ubuserukizi bwa komine Rugombo isanzwe na kurikirana ico kibanza bwo babwaremereye umugambi wo gusubira kugikorera na leta ico gihara narungitswa abahinga bishiramwe bita Beyinteke Burundi byavugwa ko yasindiye isoko ryo kuhubaka kubwa makuru twakuyaho umugambi ariko atawemeza neza ahugeze gushika ubu ntituraronka umuyobozi mukuru ajeje ibyo bamukira rugendo batubwiraho umugambi ugeze ariko abakira ingenzi ku mashuha yo kuruha baracemeza ko uwo mugambi hari Gerard niyo nkuru avuga ku izina ryabo
umugambi urahari leta rawufise kore bamaze iminsi basa kwapima bahagire neza bakama hoteli kubujyo nyine hashobora kumenyekana gose abantu bateza baraza nyina abamaza zarabafasha
ikibanza kirimo amazi y'amashuha cyo kuruha muri komine Rugombo intara ya Cibitoke cyaruracinjiza hagati y'300,000 n'350,000 amafaranga y'amarundi buri kwezi mu kigega cha komine kitarasubira inyuma ico gihe cyashobora kwakira ingenzi 50/1 mu gihubu abahaza batarenga 20/2 nk'uko twabibwiwe n'ababakira komine nayo ishobora kuhakura inyungu iri hagati y'100,000 n'150,000 ku kwezi
Norice Nduwimana uburongozi bw'ikigo cy'abanyamitahe n'amahinguriro CFCB buranegura icumbagira ry'ibikorwa by'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN Olivier Suguru mu gihe yaraje kusubira kwizegwa kuri uyu wa kabiri abandanya arongora ico kigo CFCB yamenyesheje ko bagiye gufasha mu kunagura ikigo BBN kugira ngo giterere mu iterambere ry'amahinguriro kurikira Olivier gusugura
turabizi neza ko ikigo BBN kijejwe ivyo gufasha abagwiza tunga gukura ubuziranenge ni kigo kimaze iminsi gifite ibibazo ndetse muramaze kubona yuko amaze guhindura abakirongoye kenshi twebwe rero nk'abasanzwe dufise abaduserukira mu gwego gushingwa ntwaro muri ico kigo tuzogerageza turabe uko citunganije kugira ngo koko ibibazo bihari turabe ingene twabafasha gutora inyishu ko twebwe nitwe tuzi ibibazo bihari kugira dushobore kuja ku isoko rusange kuko no munsi ico mu mabariere abariho gushaka gushikana ibidandazwa ku masoko mpuza makungu iki kintu cuziranenge nico kintu ca mbere twebwe rero tugiye gushira imbere kugira ngo ico gisata kinagugwe neza kuko bari ko baratubwira yuko badafise uburyo ukwiye badafise uburyo bw'amafaranga canke uburyo bwa technicité et compétence turabe koko ko bafise resources zikenewe kugira ngo bashobore guteza imbere gufasha gushigikira ibisata cane cane c'amahinguriro rero tugiye kubishimira navyo nyene kuko turazi ibibazo bafise kandi tuzogerageza kutwitoranyisha hamwe
Olivier Suguru arongoye ikigo c'abanyamitahe n'amahinguriro CFCIB no kuri nojwe nyene turangirije kwa namakuru twari ko turabashikiriza shimire Kofi Olivier Rubere Intwari yari muhinga bw'ivyuma shimire namwe mwese mwari muduteza abiri muandanye mugira ibihe vyiza na radio Indundi Culture murakoze
Alice Ndayizeye